Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya gatani Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri isaha mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Musaba mwebwe abarongoye igihugu nk'ibijyanye imbuto, ibikoresho byo mu nzu, isuka nibindi kugira ngo kurako twokwirukanga kugatura nako twahambye abandi.
Uwo ni umurundi watahutse ava mu nkambi z'impunzi zo muri Tanzania, avuga kubyo yumva leta yahita ibafasha muri iyi minsi ya mbere bagarutse mu gihugu. Iyi nkuru ni inkunga y'Ubuyapani ndetse n'ibibazo by'impunzi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turazigarukaho mu kanya gato. Aya makuru yibanda ku Burundi, reka tuyaheri Bujumbura, aho igihugu cy'Ubuyapani cyahaye Burundi imfashanyo yo gufasha Abarundi barenga 600,000 bugarijwe n'inzara. Amasezerano agenga iyo mfashanyo yashyizweho umukono kuri uyu wa kabiri na ambasaderi w'Ubuyapani mu Burundi na minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza adufitiye inkuru ikurikira.
Iyo mfashanyo ifite agaciro k'imiliyoni 550,000 z'amayena, ayo nayo akaba ari hafi miliyoni 4 z'amadolari y'Abanyamerika. Nayo iharurwa mu mafaranga. Iyo mfashanyo iri mu muceri wimburwa mu Buyapani ungana n'amatoni 600,300. Nabajije umushikiranganji yari imenyamitwe niba Burundi buzohitamo umuceri canke amafaranga.
Ni byose kuko umuceri batanze urashobora kugurisha amafaranga avuye mu kagurisha ibindi. Icyo twumvikana ko cyane cyane ni uko turumvikana ingene amafaranga akoreshwa. Nakoresha icyo cyose ari nayo mpamvu y'amasezerano twaze ko umukono arasigura neza ido n'ido ingene amafaranga avuye mu ibyo akoreshwa. Hariho ikode izugururwa yugururwa na leta y'u Burundi mu gihugu cy'Ubuyapani. Hariho uko ibintu tubikora kugira ngo amafaranga avuyemo aje aho maze ashobore kuza mu gihugu akoreshwe ibintu twatumvikanye ko byose biri mu ntumbero y'uko dukora ibintu ku mugaragaro utarugere bigiyemo.
Umushikiranganji Nyamitwe atubwira n'imigwi y'abantu igenewe imfashanyo y'Abayapani.
Imfashanyo ijyanye n'ibifungurwa cyane cyane zofasha abasinzikajwe n'uruzuba, habaye ihindagurika ry'ibihe n'ibicu, usanga hariho ahantu hataguye imvura ikwiye, hanyuma bigaca bisinzikaza uburimyi mbere n'ubworozi mu byo bice. Umwimbu ugaca uba muke, ubaye muke, hagaca havuka inzara mu bice bimwe bimwe.
Iyo nzara leta y'Ubuyapani yifuza kuyibuza kurandagata. Takayuki Miyashita haseruka Ubuyapani mu Burundi akagira icyicaro i Kigali mu Rwanda.
Burundi has been suffering from food shortage due to the decade-long
Ahagira ati Burundi bwahuye n'ikibazo cikena ry'ibifungurwa muri iyi myaka 40 iheze bitewe n'umutekano muke watumye uburimyi bwononekara. Abarundi 90% batunzwe n'uburimyi, ariko isindimwa ni nto kandi bangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ubu hafi igice cy'igihugu gifite ubukene bw'ibifungurwa, hanyuma abantu hafi 600,000 barugarijwe nibura ry'ibifungurwa. Umushikiranganji w'imigendane y'Uburundi n'ayandi makungu asigura ko Ubuyapani busanzwe bufasha igihugu ciwe muri vyinshi.
Tafashije mu myaka iheze kuva cyane cyane mu 2006 aho bagarutse n'ubwo bagarutse mu byo gufasha cyane no Burundi batanze ifashanyo yose zinyuranye mu myaka ya 1993 na 2005 mbere n'iyakurikiye gato we batanze ibyekeye batanze ifashanyo igizwe ni umwavu kizungu itari bike byaye n'igitoro mbere ngira ngo hasi imyaka 2-3 batanze ikindi gice cy'igitoro. Ibyo byose haba imyavu mwavuka izungu haba ibitoro n'ibintu bikenewe cyane mu buzima bwa misi yose. Rero ni igifashanyo rero batanze ije yongera ku byo bamaze gushyikiriza igihugu cy'u Burundi n'Abarundi.
Iyi mfashanyo itanzwe n'Ubuyapani igenewe cyane cyane Abarundi bo mu ntara z'uburengero n'uburaruka bushyira ubuseruko zase mu ruzuba rwinshi, imvura iguye naho ikaza arisegenya yonona imirima n'inyubakwa bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Mu mwaka uheze igisata cya ONU kijejwe guhuza imfashanyo z'amashyirahamwe y'abagiraneza atandukanye arico OCHA kiri kumwe na leta y'u Burundi bari basanze 3 million z'Abarundi zubugarijwe n'inzara. Umuriyoni muri bo niwo warukeneye imfashanyo zihuta. Roger Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara Mwagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abarundi 441 bahungutse bava mu makambi y'impunzi ya Nduta na Mutendere mu gihugu cya Tanzania bakiriwe uyu munsi mu nkambi y'agateganyo ya Gitara muri komine Mabanda muri ntara ya Makamba. Leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bavuga ko bashimishijwe n'uko icyo gikorwa cyo gutahana impunzi gikomeje. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Abarundi bahungutse bava mu makambi y'Induta na Mutenderi mu gihugu cya Tanzania bakiriye mu ikambi y'ifata kibanza y'Igitara muri komine Mabanda. Bose hamwe bagera ku 441 bakaba bagabuwe mu miryango 137 yari yahunze amakomine agize intara ya Rutana. Abo bahungutse barashimishwa no kubona bagiye gusubira mu mihani wabo, ariko bakaba bafise amakenga ko kugene bagiye kubaho mu gihe bashitse bihe vyirima vyaratanguye n'amashuri akaba amaze ukwezi kurenga atanguye.
Nanavuye mu gihugu mu kwezi kw'indwi, nari mvuye mu Rutana mu ikomine ya Giharo, maze y'umwaka n'amezi abiri.
Tusaba mwebwe abarongoye igihugu nk'ibijanye imbuto, ibikoresho byo mu nzu, isuka n'ibindi, kugira ngo twako twokwirukanga kugira turana ko twahambye abandi. Fise umuryango w'abantu 9 kuko bamwe n'abanyeshure. Abategurumbe cyo twabasaba, twabasaba kugira ngo babidushiremo ingufu kugira ngo turabe ikintu tubonyaruka kugira abaje mu ishuri abandi. Ikibazo kiriko kirahera cy'umwaka nabo boja mu kiringo cy'icyo kibazo. Hama nyimba byasabwa ko kuba basanzwe biga hariya, tugasanga yuko onye byosabwa yuko bogenda ku murongo w'abandi kugira ngo turabe nako boshora kwimuka.
Umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mutwabo abaziteshejwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati, araremesha abo bahungutse ko abana babo bazoronka aho biga bakongera bakanafashwa no mu vyirima.
Ubisanzwe ntibaracegwa cyane nk'abarimye, ubu henshi imvura ni ikigwa, abambere nibo bateye, hariho n'abandi bakiriko barasiza, kandi nabo nyene babinezerewe tubabwiye ko bashikira mu isiza bumvise bibaguye neza. Hanyuma abana abo mashuri nabo yatanguye kubera ko ari igikorwa cyiteguriwe, abayobozi b'amashuri barabizi, mu gihe umwana ashitse yaje azanye ibyangombwa baraheza bakamwakira bivanye n'ahageze. Igihe ntikiraba kirekire cyane ku buryo umwana yoca amara umwaka wose ari mu rugo.
Ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati buramenyesha kandi ko buriko burifadikanya n'ubushikiranganji bujeje gushigikirana hamwe n'ishyirahamwe FAO mu kurondera imbuto, gusahiriza mu vy'imfungurwa no kurondera amabati ku Barundi bariko barahunguka. Ishyirahamwe HCR na Leta y'u Burundi bamenyesha yuko ubu Abarundi bamaze gufashwa gutahuka barenga gato 700 mu masezerano yasinywe hagati ya Leta ya Tanzania, Leta y'u Burundi n'ishyirahamwe HCR, nuko impunzi z'Abarundi 12,000 bazoba batahutse gushika mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka w'2017. Mu Mabanda, Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku bijyanye n'impunzi z'Abarundi, impunzi zirenga 1,000 zimaze amezi 9 mu nkambi y'agateganyo yo mu Rusenda zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuzimurira mu nkambi nshya y'Imurongwe kugira ngo abana bagerere igihe cyo kujya mu mashuri babone uko biga, ngo ndetse n'impunzi zibone uburyo zikora imirimo yo kwikura mu bukene. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ukorera muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Izi mpunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira aho muri teritwari y'Ubuvira, aho zicumbitse mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye muri teritwari y'Ifizi. Zitangaza yuko kuba zitarajanwa mu nkambi ishasha y'impunzi iri kubakwa imurongo yo muri teritwari y'Ifizi bituma abana babo batagana ishuri, ndetse bigatuma nabo badakora imirimo y'ubuhinzi kimwe n'izindi mpunzi z'Abarundi zisanzwe mu nkambi yo mu Rusenda, kuko izi mpunzi zitazi umunsi zishobora kuzimurirwa muri iyo nkambi y'Imurongwe.
Igihe bariko barandika abana baje ku ishuri, twebwe muri akeyi baranse kutwandikira abana. Abana bacu rero bari ngaho, ntituzi iyo bajoja, ntituzi iyo bazova, abandi bariko bariga. None abana bacu baba banuka mu bandi kubera iki? Bato twarasavye nuko basite nitwa nimwabona tutazogenda vuba, mube murabareka babe bararahura duke hanyuma bazokongereza baraduhakanira none turi bugire nte kuri abana bacu bicaye kandi abandi bari ko bari icyo ni kibazo kitugoye cyane ase nta ikintu nyamukuru no kudukura ngaha bakatujana aho batusezeraniye ko bashobora kutujana kugira ngo turabe ko abari ngaha mu rusenda ubunye n'imvura yaguye ubusanga hajya bari ko baratera utubuto urakagomba kwa kumbati urakagori natwe tubiri ko turabarabumenga twebwe ntidufise iyo tujya ntidufise n'abatubabaye none ga aho bazobirira turi ngaha kandi tuzoguma tubaraba kandi twari dufise amaboko niba tujane kumbe ntitwobura natwe aho dutera n'amabango n'abiri yakagori kakazodufasha kaziba bakoze cyane
kuva umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2017 2018 waratangiye muri Congo ariko abanyeshuri bo mu nkambi z'agateganyo batiga muri bo hari ababyeyi batangaza yuko abana babo bamaze guhinduka inzererezi zo mu ibarabara
abana b'ishuri tuvuge nka twebwe abana bamaze gucika bamayibobo ku ishuri bujya basigaye bamwe birirwa ku Itanganyika abandi bakirirwa mu masoko abandi bakaza gutoroza uduko ibindi bya gucyo twa ngo kumengo abana bacu baragaye mu ngo buzima so buzima bwiza
uretse kuba izi mpunzi zifite ikibazo cy'abana batagana ishuri izi mpunzi kandi aho zicumbitse mu bihangare zifite ikibazo cy'imisarani nayo idafite inzugi
abakenyezi bo baragerageza bakigora bagatuma batwara ibikwembe akabanza akagira irido y'igikwembe cyiwe kandi igikwembe kukigira irido kuri ku wese sivyo byari bikenewe nibaza kumenga na kamara mazi kumuntu w'umugabo rero nta ronki yaja nta nahamwe turagowe cyane bari bakwiye kutugarukira hariho umwe nabibariye namwe bari ntibasi ko badutwaye imijyango gerageza mudushikira imbere batume baza kutugira amarido y'amashitingi tubone ko tworonka aho twihagarika na kamara maza ko nta muntu w'umugabo yo kuba konga kuri impuzu imbere y'abana bari ko baracanga ku mabuse utanguranwa n'igihe cy'isa 10 y'ubuca ikurenganye uzosubira mu masamo ya y'umugoroba ahasigaye gumana umusonga munda kaburiyuja kaburiyuva
Emmanuel Ntirampe ba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo c'impunzi bakigejeje mu mashiramwe ashinzwe uburezi mu ngambi yo mu Rusenda maze mu mashiramwe asaba ubuyobozi bw'ingambi ko bwakangurira aba babyeyi kwandikisha abanyeshuri babo nabo bagatangira kwiga
by'ukuri abana babo bajya ikibazo nico ntibiga ntibigeze bandikwa nk'abandi ngo baje ku mashuri ariko gusa duheruka kubona inyishu twaronse ku munsi wa kane w'indwiheze yatubwiye yuko abana bagomba kutangura nabo kubandika ngira ngo uyu munsi bari bagerageje uwo ari wese ari muri akeye uba bamwanditse
kuba izi mpunzi z'abarundi zimara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo za mongemonge sange na kavimvira byatumye umwaka w'amashuri ushize w'2016-2017 uba impabusa ku banyeshuri bari muri izo nkambi Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi Michel Kafando aherutse gutangaza ko ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubukurwa mu minsi ya vuba. Mbega ibintu byatumye abarundi badashobora kwicara hamwe ngo bashakire hamwe ibisubizo by'ibibazo bya politiki mu gihe kirenga umwaka ni bihe? Icyo kibazo n'ibindi ni bimwe mu byo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'abatumire be barimo Faustin Ndikumana uyobora ishyirahamwe Parisem na Maitre Jean-Marie Nduwimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike. Reka duhere kuri bwana Faustin Ndikumana.
Ubwa mbere ho nuko mu bisanzwe naho igihugu kiba kiri mu ngorane za politike abo byega burya naho amakunga bashaka kubafasha iyo badashizemo ugushaka kuboneka kugira bumve yuko ibyo biganiro biza kugira kamaro bo nyene no kugira kamaro igihugu bica bigorana kuko utusanga kumbura umuntu aguma araba mu bya panga akavuga ati inyungu zanje nizi jewe ndi ko ndabibonye ku nyungu zanje zikaba bona ku mengo zirakingiwe ibindi nta kibazo kwa tusanga rero uruhara rw'amakungu naho ruba hariho gushaka atacu rufite ko kubera uko kushaka kugira iyo cohesion igaruke bitavuye mu bene Burundi mu bene gihugu nyene abarundi nyene bo usanga ata ahingwane zikunda kuba ha mikindi naho nuko dukunda kubona yuko no mu banye politike urabonye bari ko baravuga wumva ama discours avugwa haba ku ruhande rwa bari ku butegetsi cyangwa muri opposition acabana ku mengo haraba ibintu byo ku kara cyane nk'ibita radicalisation ukamengo nyene nk'abantu bapfuye nk'itongo basangiye umengo mwavuga ati wewe genda canke wewe ntuvuge wewe ntumbaze ubundi n'abativira ugasanga harabuze akantu ko kumva yuko iki gihugu ari cya bose kandi kironsi neza inyungu zifatira kuri bose kandi n'abanyagihugu bahatohokera n'uruvyaro rwacu n'abazumuka bakabatohokera iyo rero abantu bagumye mu nyungu zabo buhoro mu nyungu zabo gusa bagasaza muri radicalisation ahantu kenshi naho bikunda gupfira
muravuze Faustin Ndikumana ibintu bihambaye cyane rwose muravuze reka gushaka guke inyungu z'abanyapolitike muravuze cyane kandi inyifato yo gukara murafise uturero mwoduha ku mpande zose ukuntu byagenze byatumye rero n'ivyo biganiro bitagira aho bishitse
urumva ico novuga cyane cyane ibonera ubibonera yuko mu banye politike yuko womengo no gucengana je uno munsi nakunesheje je uno munsi nagusumbije hora cyawe nabati mvaho iki ugasanga baguma mutuntu two gutera abajambo utuntu two gushaka kwerekana ubukari two gushaka kwerekana yuko umuntu ahambaye kandi yagatera ubwo bundi ukabona neza yuko baguma muri ibyo bintu je ngo manita superficiel kandi babona neza yuko ingorane z'inyamukuru mu gihugu zihari tegeza gutora inyishu hanyuma gatusanga rero uko kwiguma umuntu wese ashaka kumva ko ari wahambaye bigaca bihagarika byose ariko mu mera bibagira neza yuko igihugu cy'u Burundi kiba kimeze nk'abantu baba ari mu bwato bujya muri nko mu bwato umwe ubwato uriko buragira ibisibuzi mu mazi mwese ari igihugu cyanyu ari ubwato ma murimwo iyo danje ibibara bamwese nico gituma rero ibyo turakunda kuyibona mu ma diskuru yabwe nabariya usanga batari ko barabanza kwibuka neza igihugu aho kigeze n'ingwane gifise kumbura ngo bakavuga ati ibintu bigenda neza cyane abandi nabaga ati nta kigenda urumva harabuze neza kwicara mu mvizo ngwane ashobora kuvuga ati none inyungu z'igihugu ko zihagaze mu gutora inyishu kuri izo ngorane twicare rero tuzitorere inyishu igihugu gitere imbere nabo nyine bibateza imbere bose afite
murafise intumbero mwotanga kugira ngo izo nzitizi zose zive mu nzira mukanya gato cyane
urumva kuko urabona hariho n'ikindi kintu abarundi bakunda abanyiputi bakunda kugira ubwoba hari ikintu cy'ubwoba mu Burundi ku mu adversaire n'ubundi twamye tukibona kuva kera ariko harya nibaswe kumenya yuko utsinze uwo ukavuga ati jewe nogena nkicarana nanaka ibyo bintu byose biyumvira ko byo bitotora inyishu birashobora gutora inyishu afite umuntu ati jewe ngiye kwicara kumbure jewe nzobamanutse ndavize nguvu unagwa ati jewe naye ndabona abanshigikiye cyane ndafise nguvu bitagenze uku nanje sinza tugume duha ibyo ari byo byose bukwegerana nta kibazo kitotora inyishu nakijya mamuhera ko cyo kuvuga ngo abagize ibicanka naco nyine mugihera ko mu bibazo mu bindi buhoro buhoro bigatinda bigatora inyishu niyo mpano tubara dutanga kuko naye ahandi ho bigumye bigenda gucumengo tugendera ku ngorane zitarava mu nzira
namwe Maître Jean-Marie Nduwimana ingorane muzibona hehe kiringo kirenga umwaka ika abahuza mpuzamakungu batari bake ika bariyamirijwe n'impande zose niko nabivuga ingorane ziri hehe Uburundi bwotora inyishu za politike bigenze gute
ego nyakubahwa mwakore ndakumbiriza bose cyo kwirye umuhungu w'umushami w'Uburundi twashikiriza kwicyo kibazo kujya mu kiyago kijya mu cyumweru muri make twese tuvuga yuko mu rwanda twese tuvuga yuko imyago iriko yashigikirwa n'ubufasha bw'ubuhuza ko byafatiwe amaboko mu mugongo n'ibihugu bimwe bimwe bya Rutura kuko ibihugu bya Rutura usanga bifite inyungu izina ziriya keretse ko ubwambere na mbere twebwe mirongo itatu Burundi tutabyemera tutabyemera kuko twarakanze yuko ibyo birango by'ibihugu by'abarundi bishobora guhonyanga amategeko y'igihugu n'amategeko y'akarere n'amategeko mpuzamakungu gutyo rero bigatuma abarundi muri rusange bagiragirika ni kuvuga ibihugu mu karere bigiragirika n'amakungu amwe amwe agiragirika icyo gituma rero muri make uko byagiye birakurikirana bishika aho byageze imyanzuro iriko irabera arusha niga biraba byabereye arusha byaranyuze cyane bizobandanye ikindi ni ikintu kigabuki ibyo byago biriko birabera arusha byabereye arusha byararangiye kandi bibandanya kuko kwikinga na gatoyi muraje neza yuko icyatumye ubufasha bw'ubuhuza urongoye na nyakubahwa Diane Mukasa nishyigikira ibyo byago nuko aya politiki ya mwene bavuga bati amatasi aturuka ku itangwa ry'umukandida w'umuganga utari besede mu matora ya 2015 iryo tangwa ry'umukandida ry'umuganga utari besede ariwe nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza muri radiyo sentare y'akarere ya Nyase yagize icyo ibivuga ko gutyo rero yagize icyo ibivuze ko kandi iyo sentare yari yarituwe na bamwe bamwe mu banyepolitiki bari bariyamirije ubwo gutanga k'umukandida iyi ya sentare rero ijya isumba ibyumviro by'abantu bariya kuri iki na kiriya tore tukibaza mbega muri iki gihe umufasha w'ubuhuza raporo w'abatumye nyakubahwa Museveni kuko ariwe yararongoye ibiganiro by'abarundi tukigitiriyaga kuko ibiganiro n'abagoboranyama tuba tugaruka kuki rero ubufasha bw'ubuhuza bwa nyakubahwa Perezida Mukapa bo bwarahaye icyegeranyo Museveni tutarakanye icyegeranyo kwa Museveni bwo gutanga kuri icyo cyegeranyo bigafatirwa ko kugira ngo ibiganiro byabereye mu Burundi biro muri Gisenyi ko byararangiye abene gihugu barashikirije ibyo bifuza byo kogwa umukino utogwa kugira ngo abarundi bavanire n'injyane
mu
cy'amatora rero twavuga duti ibyo byose bitatuwe ko twe turavuga duti abarundi turishobora ubwacu dutunganiriza ibyago turishobora ubwacu kuyandika na kiriya bitagenda neza maze turi ku kizi inyanyuze abantu bitegurira amatora abanyepolitiki bamwe bamwe bafite ibyo bagize ari ubutungane bakurikirane abantu bariya bagize ari ubutungane bakurikirane abana bana bariya baya kasereye sa kubera ubwoba cyangwa kubera ingingo y'iriya bagarutse mu gihugu.
Maître Jean-Marie Ndabimana, muri ko muvuga ko ibiganiro bishigikiwe ikabihagarikiwe na n'umuhuza Benjamin Mkapa ataco bizovamo
ndabagira ko akarero nishimye kigamo kuvuga yuko ataco bizovamo ku ngere tuvuga ati twemwe tuzurundi yari yago byararangiye ibyo byago ahubwo gutangwa icyegeranyo nuko binyuranye uko byatangijwe n'ukuntu zagenda birasikiranwa biranyuranye n'amategeko cyane igihe n'amategeko y'akarere n'amategeko mpuzamakungu kubera yuko mu byakabaye yuko abagaragaje ku itegeko abantu bagiye bagirirwa ibyaha bikomeye bakoze mu gihe cy'imigumuko bashobora kujya ku meza ibiganiro ibyago abo bajya ku meza ubutungane abo bajya ku meza ubutungane bagasubiza urubanza ibyo rero nyakubahwa Benjamin Mkapa amaze kubitomora igihe yaheruka i Bujumbura mu mpera z'2026 yavuze ati abanyabyaha abatucitse bose bagatumizwa ku meza y'ubutungane ama abanyepolitiki bari hanze gukorana nabo tuvugane bahunguke bubake igihugu n'indashingiro by'abarundi babicanire bari inyanyire bitugana amatora y'umwaka w'2020 ibyo rero byarashyizwe ko mugabo akamara amazi akamuna mwarumvise yuko mu nyuma nk'uko twavuze duti ibituma yagarutse bishika ko ariko twabwiye ibintu byari kubura mwarumvise byarashyizwe kwicara gikuru arica agahindura imvugo umuhuze nyakubahwa akavuga ngo ubu rero agiye gusubira mutima ko ibyo byaje kandi ashakira ba bandi nyine Mwamba rero yuko rero umuntu kuba umuntu ari mu mayandi.
Yego me.
Kandi ari mu ngira gire zigaragara niboneka. Aho rero muri kigize tuvuga duti, yo nzi ngira gire ari mu gize kamwe bice. Ahuza nyaruma, natozere ibyo byago atangiye icyegeranyo cy'ikire uko wa museveri. Ama ndetse akarere gafata ibintu ayirize leta y'igihugu kandi mu Burundi. Dusaba ko abari hanze bose bamwe kugira ngo tugire urwuki.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na René Mugabe. René, mwiriwe neza?
Ku biganiro bihuza Abarundi, uko twe tukibona, urabona ko yaba leta y'u Burundi irafise ukunana idashobora kwemeza neza yuko ishobora guhura n'abanyepolitiki ngo bashobore kuvugana. Icyo nacyo niyo ntambanyi ikomeye mu Burundi. Mu gihe leta y'Uburundi yoba ikunda umunyagihugu, nigerageze ihamagara abo banyepolitiki bari hanze bavugane bahuriye Arusha kugira ngo batoye umuhuza, hama bose babumvirize bumve ibyo bagona. Ibi nabyo ariko baravuga ko harimo abantu bagirizwa amakosa. Igihe sentare itarakwagiriza y'ubutungane ikubwira iti wewe urafise icyo wagira, ubukira umuntu wera.
Murakoze mushyanahe René Mugabe mushyanahe Faustin Ndikumana. René Mugabe agarutse ku kibazo mwashikirije cyo kunana eka kudadaza. Tukaba tuzi ko mu gihe cyose hari ibintu by'imishyikirano kugira ngo ibintu bigende neza, haba ibyo bita impande zose zigatsinda, ari byo bita win-win mu Cyongereza. Icyumvu cyiwe mu kivuga kwiki?
Yego je nari kumusubiye ko kwivuga kuri ibyo nyene nuko n'abandi kubitagashi bizotuba batakariza icizere ku banyagihugu, kuko umuruha abanyagihugu bifitiye kubaho mu buzima bwa misi yose ukene bwiyongera, bakumva n'umugabanye politiki bakicara hamwe ngo batore ibibazo inyishi ku bibazo.
Maître Jean-Marie Ndouimana, namwe kuri ico cyimvu cyashikije na René Mugabe cyuko abarundi boreka kudadaza
ani cyumviro cyuyu hoye munywa yaje gushikiriza ko abarundi bwo kudadaza kandi abiri cyumviro cyiza, ariko ngomba mbwira abarundi n'abatwumviriza ko n'isi yose ibyago ibyago bitegerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu, amategeko y'akarere, amategeko mpuzamakungu. Nacangaruka ahanyene muribuka yuko n'ubumwe bwa Burayi bwagiye mu mpuzamakungu bukagerageza kurondera ibyemezo bibiri mirongo ibiri na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo inani na cyenda bavuga bati abegwa n'amatati i Burundi boyaga bwabakisunga amategeko. None ko twese twemera yuko Abarundi mu gutera umuti boza barayaga kuri iki na kiriya, none ni ryari dushobora kwemera ko ubutungane cyangwa amategeko yokurikizwa? Tuzi neza ko indyane zabaye gushikaho igeragezwa ry'ubutegetsi riba ko byaturutse ku kwitoza kwa nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. None ko isentare irijejwe yavuze maze bakavuga ko kwitoza kwiwe kubahijwe amategeko, none muri iki gihe ibyo biyago byoshingira kuki? Nuko ibyo biyago ishingiro ryaryo riba rirangiye riba riheze.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuti mwarimu duteza amatwi ni kuri ubwo butumwa dusoje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba kuri isaha. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala, kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Tubararike andi makuru yacu mu kanya isaa moya n'igice ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.